Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ndabaramukije inshuti namwe bagenzi muduteza amatwi, ubu ni saa moya n'igice zo ku mugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Turi kuwa kabiri tariki 2 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2014. Hano muri studio 17 i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka
na Thomas Kamirindi.
Turizera neza yuko mu by'ukuri ubutabera bugiye gukora akazi kabwo, kandi ibi bizahesha igihugu cy'u Burundi agaciro n'abarundi bose. Ndetse ndagira ngo mbone n'akanya wo kubwira Pasteur Habimana ndetse na mugenzi we Rwasa kutagira ubwoba bwo kuza mu rukiko.
Ubu ni Mandevu Olivier, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abarokotse ubwicanyi bwibasiye Abanyamurenge mu Gatumba mu Burundi mu 2004.
Iyo ku rubanza ndagumbira ku iradiyo ntagonzi iyo dosisi nziriyirimwo rero bizwi n'uko gucamanza n'abo bantu nyine bakora yuko bitwaye. Icyo nzi ni uko abantu ahubwo barahamagawe bahabwa n'amafaranga.
Naho uwo ni Rwasa Agaton, umuyobozi w'ishyaka FNL kuri ubwo bwicanyi bwibasiye rero Abanyamurenge mu Gatumba. We rero nawe n'umugambwe we barabiregwamo. Ni mukanya mu makuru yo mu biyaga bigari aza nyuma y'amakuru yo hirya no hino ku isi. Ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Tutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tuyatangurire muri Kenya. Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yashikirije ugiye gusubirira umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu n'uyobora igipolisi nyuma y'amasaha make habaye igitero cyahitanye abantu 36. Perezida wa Kenya yatangaje kuri uno munsi wa kabiri ko yasubirije umushikiranganji Joseph Ole Lenku, kandi yashikirijwe urwandiko rwa David Kamayo ayobora igipolisi asaba gufata akaruhuko kiwe ko mu zabukuru. Hari hamaze igihe havugwa ko abo bategetsi bompi bananiwe igikorwa cyo guhagarika ibitero bigigwa n'umugwi Islamic State. Imbere y'amasaha make umukuru w'igihugu ashikirije iryo tangazo, umugwi wa El Shabab wari umaze kwiyitira igitero cyahitanye abantu 36 mu ntara ya Mandera mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu. Ababibonye bavuga ko abagwanyi bagize icyo gitero mu gace gacukurirwa mu butaka aho abakozi baho bari baryamye mu mahema yabo. Mu kwezi guheze abagwanyi b'umugwi El Shabab bari baherutse kugandagura abantu 28 muri ako gace nyene kagiriwemo igitero cy'uno munsi. Murantunga, itangazo rya El Shabab rivuga ko abagwanyi bayo bariko barahana igihugu cya Kenya kubera carungitse abasirikare bacu muri Somalia.
Boko Haram ishimuta abasore n'inkumi muri Kameruni mu majyaruguru mu turere duturanye na Nigeria maze ikabagira abarwanyi bayo. Usibye ibyo, Boko Haram yica n'abaturage, irasahura amatungo n'ibihingwa. Amashuri yarafunze mu majyaruguru ya Kameruni kubera Boko Haram. Abaturage barangaye ari benshi cyane ku gasozi bararenga 30,000 bahunze ibyabo. Ubuhahirane ku mipaka nabwo bwarahagaze. Kubera izo mpamvu zose, leta ya Cameroon irimo irinjiza mu gisirikare n'igipolisi abantu bashya bagera ku 20,000 bo kurwanya Boko Haram no kugarura umutekano mu majyaruguru y'igihugu. Cameroon na Nigeria bafatanya n'ibindi bihugu byo mu karere bitatu, Benin, Chad na Niger, mu ntambara barwana na Boko Haram. Muri urwo rugamba kandi Cameroon ifatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubushinwa n'Ubudage.
Ishyirahamwe riharanira umutekano n'ubumwe bw'ibihugu bya Buraya, OSCE, mu mpfunyapfunyo y'Icyongereza, ritangaza ko igisirikare cya Ukraine n'umugwi w'abagwanyi bo mu ntara ya Luhansk bashigikiye Uburusiya kandi barondera kwiyonkora bumvikanye ku ngingo z'amasezerano y'agahengwe mashasha agamije gutangura ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12. Ejo ku munsi wa mbere, ishyirahamwe OSCE ryavuze ko ayo masezerano azoha akaryo k'agahengwe harimwo n'ikugwaho ry'ibigwanisho bikomakomeye muri ako karere guhera itariki 6 z'uku kwezi kwa 12. Impande zompi zari ziherutse gushyira urukumu ku masezerano y'agahengwe ku itariki 5 z'ukwezi kw'9 muri Minsk ku mugwa mukuru wa Belarus, ariko ntiyigeze yubahirizwa. Ikibazo cya Ukraine kiri ku rutonde rwa mbere rw'ibivugwa mu nama ya OTAN igiye gutangura i Bruxelles na izobigizwe n'abashikiranganji bajejwe imigenderanire n'amahanga.
iyo nama rero nkuko Riane ubivuga izaba ejo kugira ngo barebere hamwe aho urugamba rwo kurwanya Leta Islamique rugeze n'ibindi bihugu nabyo biri muri iyo ntambara byaratumiwe muri iyo nama Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri kwisonga mu rugamba imaze kohereza indege zimaze kurasa kuri Leta Islamique inshuro zirenga igihumbi mu birindiro byayo Hagati aho leta ya Libani yataye muri yombi umwe mu bagore n'umwana b'umutware wa Etat Islamique Abu Bakr al-Baghdadi bamaze iminsi icumi bafungiye kandi babazwa muri Minisiteri y'ingabo i Beirut ikinyamakuru As-Safir cyo muri Libani cyabitangaje none kivuga ko bafatiwe hafi y'umupaka wa Siriya kandi ko inzego z'umutekano za Libani zafatanije n'ibigo by'iperereza by'amahanga bidasobanura ayariyo icyo kinyamakuru ntabwo gisobanura ayo mahanga yariyo Abu Bakr al-Baghdadi ategeka Leta Islamique kuva mu 2010 mu mwaka ushize yigaruriye igice kinini cy'ibihugu bya Iraq na Siriya avuga ko ahashinze leta yigenga nawe yiyita Khalif ni nko kuvuga ngo umwami w'abami w'abayisilamu bose bo ku isi Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamukize ku rutonde rw'abaterabwoba mpuzamahanga igena igihembo cy'amadolari miliyoni 10 umuntu wese watuma al-Baghdadi atabwa muri yombi
muri Libya naho abategetsi baho batangaza ko abasirikare bashigikiye leta yemegwa n'amahanga bagize ibitero byo mu kirere mu burengero bw'igihugu bigahitana abantu bashika kundwi bigakomeretsa abandi 25 abategetsi muri ako karere bavuga ko ivyo bitero byagizwe mu ntara ya Zawara biga murantunga bikagirwa kunyuba kwazi bikwamwo imfungurwa n'ahandi bahabikwa produits chimiques no ku kivuko cy'abarovyi hapfuye abakozi baho bashika kuri 5 bakomereka n'abandi bategetsi bavuga ko abasirikare bashigikiye uwahoze ari umu general mu gisirikare cya Libya Khalifa Haftar ariko karagira ibyo bitero ku mugwe wa Islamic State
Muteza matwi gahunda radio yacu ya buri munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuri FM 88.3 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika I Kigali.
Mushobora kandi kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email ni radioyacu@gmail.com kuri Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu Kuri site yacu ya internet ni www.radioyacu.com
Amakuru yo mu biyaga bigari tubanzirize mu Rwanda umuvunyi n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta bahora batanga raporo zerekana ko amasoko ya leta yabaye inzira yoroshye ya ruswa kandi ntibikosorwa bityo sena yahamagaye ministri w'imari Gatete Claver uyu munsi kugira ngo asobanure ibyo bintu asubite kaboyi yarahari yaduteguriye inkuru
Ntibikunze kubaho ko abagize umutwe wa depute cyangwa abasenateri bajya batangaza ko batanyuzwe n'ibisobanuro biba byatanzwe n'umuyobozi izo nzego zamutumije cyakora nyuma y'ibisobanuro ndetse n'ibibazo binyuranye byabajijwe ministri w'imari n'igenamigambi Claver Gatete byerekeranye n'imicungire y'amasoko ya leta yagaragayemo guhombya leta amafaranga menshi abenshi mu bagize sena bagaragaje ko ibisobanuro bya ministri w'imari n'igenamigambi bitabanyuze Nyuma yaho bari bamaze kwerekana ingero zinyuranye zigaragaza aho amafaranga ya leta yagiye yangirika ariko basesengura iki kibazo rimwe na rimwe ngo bakemeza ko bishobora kuba bifitanye isano na ruswa uwindi senateri Evariste Bizimana
wakwanariza neza asanga ari ruswa ibyishimo kuko nta kumva sobanu ukuntu batangi isoko rya miliyari zirenga 5 nta tenda yabayeho mugiye kureba kuri Karisimbi project y'amashyuza aho isoko ryagomba gutwara miliyoni z'amadolari rikarayangira ritwaye miliyari 22 zirenga kandi umushinga ukabyara igihunyiro
amakosa anyuranye yagaragarijwe ministre w'imari n'igenamigambi ndetse yanagarutsweho n'inzego z'umuvunyi ndetse n'iz'umugenzi mukuru w'imari ya leta. Bamwe mu basenateri bibaza ukuntu abantu bakomeza kugaragarwaho n'amakosa mu kazi aganisha leta mu gihombo kandi bafatirwe ibyemezo bikaze. Uwundi senateri Jean Damascene Bizimana:
ikibazo gikunze kugaragara mu masoko ya leta ugasanga ngo habayeho imirimo y'inyongera itari iteganyijwe mbere. Muze gusoma hano muri raporo y'umuvunyi urugero rwa stade ya Huye, hari amafaranga hafi miliyoni 1,915 aziyongeraho kubera ngo inyigo yakozwe nabi. Kuki iyo nyigo uwayikoza atyo nabi nta responsabilite yiteganywa?
Minisitiri w'imari n'igenamigambi yasobanurira abasenateri inzira ndende leta yakoze hagamijwe kugabanya icyo kiboneka mu kunyereza amafaranga ya leta. Avuga amahugurwa yakoze, avuga uburyo bw'ikoranabuhanga leta yagiye ishyiraho, ndetse nasobanura ibyakozwe ku makontaro manini leta igigira ko ayo makontaro arengeje miliyoni 500 ubu asigaye abanza gusuzumwa na Minisiteri y'Ubutabera kugira ngo leta igabanye igihombo yaterwaga na za kontaro nini zikozwe nabi. Minisitiri Gatete Claveri akaba atayemeranyije n'abasenateri bavuga ko nta ntambwe yatewe mu kugabanya abanyereza umutungo wa leta babinyujije mu masoko atangwa nabi.
Nubwo hakiri ibibazo ariko mu by'ukuri hari improvement igaragara. Byumvikane yuko mu by'ukuri ibintu biracyari nk'uko byari bimeze. Amakosa yakorwaga ntabwo ariyo akorwa ku the same level. Niyo mpamvu twagiye dustrengtheninga dutekereza ko izi mbaraga turimo dushyiramo zizabyara umusaruro mu gihe kiri imbere, ariko bitavuze yuko hatazabura cases nizi. Ariko ni ukuvuga ngo nizira muze zinabayeho hagomba kuba hari uburyo bwo kubahana. Ntibyumvikane ko rwose nta gihinduka, ibibazo ni bya bindi, ariko hari improvement mu bijyanye no gucunga amafaranga ya rubanda. Kandi ayo mafaranga ari uko dupakesinga ibintu tunyuze muri tender system iyo twashyizeho.
Nyuma y'ibisobanuro abasenateri 10 batuye ko batanyuzwe n'ibisobanuro bya Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi, naho 7 bavuga ko banyuzwe. Ibi byatumye abasenateri bafata umwanzuro wo guhindura uburyo bwo kubaza Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi nk'uko babyemererwa n'itegeko, ko iyo batanyuzwe n'ibisobanuro mu magambo bafite nanone uburenganzira bwo gusaba gutangwa ibisobanuro byanditse. Basabye rero Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi kuzabagerezaho ibisobanuro byanditse. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi, ibice 42% by'abategerezwa kwiyandikisha nibo bonyene bashoboye kwandikwa mu ndwi ya mbere yari hariwe kwandika bazotora mu mwaka uza w'2015. Ibyo yandikwa abanyepolitiki ariko baribonamwo amahinyu. Kuri iyi nkuru dutega amatwi mugenzi wacu Tabita Mukamusoni.
Ikintu nyamukuru abanyepolitike bahurije ko mu ngorane zishobora konona amatora ni itangwa ry'ikarata karangamuntu ridakurikije amategeko.
Jewe aho nturuka mu mugambwe paside, amakosa ya mbere twabonye ni ukugukoresha impapuro nyinshi. Hariho karangamuntu, passeport, permis de conduire, mituel. Hanyuma gaca nibaza nubwo ari amakosa ndahagaruka kubera iki carte d'étudiant iri ku ifoto y'umwana n'umwaka yavukiyemo mutayishizemo. Hanyuma kuri ico camakarte menshi twarabigenzuye dusanga ini meme personne iri sifi yuko abafise umwete arashobora kwiyandikisha autant de fois qu'il veut. Aho no bitangira karorero muri izi mpapuro zose mutubwira kiretsera carte d'identité nta yindi iriko abavyeyi bakwibaruka.
Mbega iki kibazo ushakaranga muntu aha ntimbona yuko cahejeje kwica amatora mu gihe uburangamuntu uriko buratembera mu gihugu butazwi ingene bungana, mu gihe umukuru w'umutumba atanga akarangamuntu, mu gihe umukuru w'ishure asigaye afata uburangamuntu akagenda guhereza abanyeshuri bamwe bamwe, tugiye kuzohaguruka tuze kugariza seni.
Turavuga tuti ubu burangamuntu butangirwa mu ibarabara, butangwa butagira amakashi. By'ukuri ndasemereye n'umugambwe wantumye paside mvamwo iyandikwa ry'amatora rihagarikwe tubanze tubiganire.
Ikintu dusaba ni ikihe? Nuko iyi operation ya Rolma twofata kanya kukuba turayihagaritse.
Ayo ma communication assassin nike mwebwe mukaza muri sare mukavuga ivyanyu tukavyumviriza tugataha. Ko mudashaka kutwumviriza nimushaka kutwakira tuzokorana gute? None muzogira amatora mutumviriza abanyamigambo. Mbereje kuri ico kibazo nya kwa president
mufata minenegwe ibintu tuvuga, ariko nibaza kwejo bizogira inkurikizi kandi ziriko ziratangura.
Ako kanenge umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu arakemera mbere kuri wa mbere mu gitondo yaragirishije inama babura matari aho yabasaba gufata nkama ico kibazo Edouard Uwimana
hari kibazo cha karanga muntu nacho ni bigaragara yuko hariho abene igihugu batari bake batagira karanga muntu muri kino gihe rogasanga amakomine ari karagerageza kubutanga muri abo batabu batari bwa buronke mugo kubira kubitanga gihuti huti ucusanga nkumbure hariho hatagira ko igikumu cyanye neko hariho icyaye kindi kibuze ko ariko arabikora gihuti huti twasabye rero yuko babura amatari b'intara bogira musantere yuko karanga mu gatatu utangwa hisunze amategeko kandi bakaraba yuko ukaronse ari ufite uburenganzira kandi ko kizaye kazi yuko karanga muntu gatangirwa mu ngoro w'umugambwe cyanke ku ishure yuko umustanteri we nyene agatangira ku ikomune cyanke ku biro bya zone kugira ngo yorohereze abene gihugu
Gabriel Rusiri arongoye ishiramwe Olicome gishinze kugwanya ibiturire n'itse za kugwanya amatungo ya leta asaba nawe nyene ko ico gikogwa cyo kwandika abazotora cyo banza kigagarara kugira babanze bavyumvikane ko
nta gusomera induri ivuga agasozi k'intanugwa kahiye abagabo babona wanka kugarura impene kiri hafi yamara kurenga umurambi ukabira nkayo natwe kwagomba dusabe turabona ko ikibazo cyo kwandika kirimo mu bibazo byinshi cyane hamwe atacu byo kwica mu bihagarike umwanya muto soze kumvikana kugira ngo ntibihabye byica karandiriye mwashizeho
muri byo byose urongoye umugwise ni Petero Claver ndayicariye yishuye ko iryo andiko ari hagaze byo tera ingorane zitari zike
il y a ceux qui ont demandé stop à l'enrôlement
Hariho abasabye ko igikorwa cyo kwandika abazotora cyo hagarara. Mu guseni tanyisho utanga ngaha. Tuzovyiga mu bwitonzi ntangere dushize imbere inyungu z'abanyagihugu n'iz'igihugu kuko guhagarika icyo gikorwa bifite ingaruka nyinshi ku buzima bw'igihugu haba kubyerekeye amahoro
n'umutekano.
Icyo cyiyumviro agihurije ko n'urongoye umugambwe ra debu Jean de Dieu Mutabazi.
Jewe je suis opposé à l'arrêt. Je suis pour uko twicaramwe twevaliwa tukafata umwanya tukaza turevaliwa mugabe igikogwa kikabandanya imisi kenewe munaka iproronja akayongera ku imisi.
Kuva itariki 24 rero gushika itariki 30 z'ukwezi kw'11 abamaze kwiyandikisha bangana n'ibice 42%. Aho ni mu gihe abategerezwa kwiyandikisha ngo bazotore bangana n'imiliyoni 4,200,000. Gushika ubu itariki 7 z'ukwezi kwa 12 niyo tariki iziko iyo yandikwa rizorangirirako. Imigambwe iri mu runani ya DC ikibiri kuri uyu wa mbere yaramenyesheje ko ivuye mu guhagarikira iyo yandikwa ry'abazotora kuko ngo harimo tunenge twinshi ariko ngo badoja mu matora. Ku mugoroba rero kuri uyu wa mbere nibemeye kuja kumviriza ukwiyandikwa ryagenze muri iyo ndwi irangiye aho umukuru w'umugwiseni yariko arabishikiriza Ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.
Tugume mu Burundi urubanza kubwicanyi bwo mu Gatumba buruzatangira ejo kwa gatatu. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'umukuru w'ishyirahamwe ry'abacitse ku icumu muri ubwo bwicanyi ryatanze ikirego. Mandevu Olivier amubaza icyo yiteze muri urwo rubanza.
Mu by'ukuri murakoze namwe ijuru rya Amerika muvandimwe Fredi kuko duha ijambo. Nkuko mubizi tugize iminsi twarandikiye leta y'u Burundi twayandikiye inshuro nyinshi tarike y'u Burundi tunasaba yuko bafata agatorwa sana Pasteri Habimana bakabaryoza ubwicanyi bwa Gatumba biyemereye inshuro nyinshi. Ubureka tuboneho n'akanya wo gushimira leta y'u Burundi kuba yafashe iyo ntambwe nziza iyo kugira ngo bariya bagabo baryozwe ibyo bakoze. Icyo rero twiteze muri biriya biganiro bizaba ejo Pasteri Habimana ni uteganyijwe kwitaba ejo, turizera neza yuko mu by'ukuri ubutabera bugiye gukora akazi kabwo kandi ibi bizahesha igihugu cy'u Burundi agaciro n'abarundi bose. Ndetse ndagira ngo mboneho n'akanya ko kubwira Pasteri Habimana ndetse na mugenzi we Ngwasa kutagira ubwoba bwo kuza mu rukiko kuko mu by'ukuri niba bumva ko batabikoze mu rukiko ni nk'ukuri kuzagaragarisha.
Olivier Mandevu, turetse ko muvuga ko bavyemereye abo bashinga ntawe kwari babiri, ibindi vyemezo si musiga vyerekana ko bakoze ubwo bwicanyi mufise nibi?
Icyemezo cya mbere ubwicanyi bukimara kuba Pasteri Habimana bonyine abyemereye ku maradiyo ya hariya muri karere ndetse n'amaradiyo mpuzamahanga yuko mu by'ukuri SNL yabo ariyo yabikoze. Ngwasa nawe kuri BBC imvune imvano muri 2008 nawe yarabyiyemereye. Raporo za Nations Unies zirahari, raporo za Human Rights Watch zirahari, ndetse na raporo ya Union Africaine, izo zose ni raporo zihari twe tutanditse zemeza yuko SNL yagato Rwasa yagize uruhare.
Ubwicanyi bwabereye mu Gatumba buravugwa ko vyinshi, hariho imirwi myinshi itomwa ko urutoke. Mbega mu gihe mwoshingira urubanza umugambwe canke umuhari wahoze gwanya ubutegetsi FNL wonyene ntimwuba muri ko murakingira ikibaba yindi mirwi nayo nyene bavuga muzi neza ko bavuga bayirega ko ishora ko yagize uruhara muri ubwo bwicanye
mu byukuri ntabwo ari ukubakingira ikibaba ahubwo nuko noneho kuri kugiye kugaragara erega iyo bari abagabo batarishikijwe mu rukiko ngakuri ya leta y'u Burundi yacicikaga ndigira iki bikoraho nibyo byakingiraga bari yabicanye bandi ikibaba ariko noneho ubwo ibintu bigeze mu rukiko urukiko noneho rugiye gutanga umuco ku bibazo byose ndetse n'aba bagabo agatorwa asa na Pasteur Habimana babyemerewe bakaba bihakana noneho bagire n'ubutwari bwo kuvugisha ukuri n'abari abandi bose bakoranye ukuri kugaragare noneho urukiko procureur natangira investigation bikazagera n'imbere ya jije ukuri kuzamenyekana noneho n'abari abandi bose bazamenyekana kandi mu by'ukuri reka nongereho yuko buno butabera bufasha cyane agatorwa asa na Pasteur Habimana kuruta uko bifasha abacikacu mu by'ukuri niba bazi kuko bo nta ruhare bagize ndatekereza ko ubutabera buzabafasha noneho bazaza bisobanuye mu rukiko urukiko niba bagira bere nta kibazo bizaba bitanze n'undi muco wo kumenya ukundi kuri kw'abandi babigize mu ruhare
mwavuze ijambo rikomeye cyane gose ko leta y'u Burundi yagumye icecetse gushika muri iki gihe hariho abantu benshi bibaza igituma leta y'u Burundi iri kwiyumviriza urwo rubanza ubu bakaba bavuga ko bishobora kuba ari kubera agatorwa sa mu nyapolitike yo batavuga rumwe na leta ivyo namwe muri fondasiyo yanyu muravyibaza
ibyo bikunze kuvugwa turanabisoma ku ma internet ahantu henshi ariko mu byukuri noneho niba leta y'u Burundi bikoresha ku mbavu za politiki zo kugira ngo agatorwa sa na Pasteur Habimana ndibabona uburyo biyamamaza mu matora erega nta yindi nzira yatanga uko kuri bitanyuze mu rukiko urukiko noneho rero nirumara kugaragaza ukuri bizagaragara ko leta y'u Burundi yashaka kubikoresha mu nyungu za politiki.
Olivier Mandevu umukuru w'ishyirahamwe ry'abacitse ku icumu mu bwicanyi bwabereye mu Gatumba murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye
namwe murakoze muvandimwe FID reka ndetse nshimire n'umwe mu bavoka bacu bamaze kugera mu Burundi Maitre Moise Nyarugabo kuba yatangiye akazi ndetse n'abandi bavoka bacu hirya no hino turabashimira ku mirimo myiza muriho mudukorera murakoze.
Tugume kuri inkuru rero y'urubanza ku bwicanyi bw'ibasi y'abanyamurenge mu Gatumba mu 2004 Frederic Nkundikije yavuganye nanone na Agaton Rwasa umukuru w'umutwe FNL wahoze urwanya leta y'u Burundi FNL nk'uko mubizi ishyirwa mu majwi muri ubwo bwicanyi twumve Agaton Rwasa
mushinganahe Rwasa Agaton murongoye urundi ruhande rw'umugambwe FNL murakoze cyane gose kukanya muto kugira ngo tuganire nashaka ndabaze hari urubanza rwashinzwe n'ishyirahamwe ry'abacitse ku icumu ry'ubwicanyi bwabaye mu Gatumba ubwo rubanza rutegekanijwe ejo urubanza rubitwariye ko ari mwebwe mushobora kuba mwarakoze ubwo bwicanyi mbega ubwa mbere na mbere muzo kwitaba urwo rubanza
cyo ku rubanza ndagumvira ku radio ntakonzi iyo dosisinzi biyirimo rero bizwi n'uko gucamanza n'abo bantu nyine bavuga yuko bitwaye icyo nzi ni uko abantu ahubwo barahamagawe bahabwa n'amafaranga hari menye yabwiye abantu yuko ngo bobo ngo ni ukugira ngo banzibire binjye mu matora urumva rero n'ibya politiki byibereye aho gushika ubu ndabyumvira mu iradiyo nkabyumvira mu ibarabara sinzi neza ibiri muri iyo dosiye ari cyo
ejo rero aho ukera ku munsi wa gatatu ntimuza kwitaba sentare
ntazi
kuvyerekeye ivyo birego vyo bwicanyi navyo bishobora kuba vyakozwe ngo n'umurwi murongoye ivyo birego bivuga kwiki
yewe icaha mu mategeko icaha kibazwa uwagikoze mu gihe ntari mu Gatumba mu gihe ataco natumye gisa n'icyo no kibazwa gute uraba abo abari bahari nibo bobazwa ivyo bintu cyo byonzi n'ati no bobazwa
ntabagwanyi bo muhari iwawe bari bari mu Gatumba muco gihe
naho ho bari mu gwanyi wo muri umari yo bayarahari yo bibazwa ku giti ciwe ndiyo ibije sino bazwa ibyiwe none ubwo butungane buvuga gucyo uyu munsi ko ubwo yimbonera kore za gibiri za gibiri yako tutarumva bahamagaye umukuru wacu shanye umukuru wo mugambo ko hari aba FNL batawe mu nzuzi notamari mu yinga mu 2006 ko batigeze bahamagara umukuru w'ingabo z'u Burundi cyane n'icyo wagikoze n'icyo ari we wese ntawo fata aba FNL bose ku ikosa ryakozwe n'umu FNL kanaka n'ibishoboka
abanonose ubutungane bavuga ko urubanza nk'urwo rushobora kubakura ko iceyi mu gihe mwaba mutakoze ubwo bwicanyi ivyo ntivyo tuma muca mwitaba urwo rubanza ahubwo
uyu bwa mbere na mbere ivyo biko birakorwa sivyo kuko yaba ubwo butungane bwari bushobozi bwari guhamagara urwo rubanza kuva bikiba kuba rero bwarindiriye imyaka yose izemere n'ubundi burindire kuko byagaragaye ko ingorane zabaye mu gihe cy'intambara bigo rabwa na sentari dasanzwe ku Burundi hamwe n'umugwi uko vugana ukuri n'ukuri na Commission d'enquête judiciaire internationale ibyo biri mu masezerano nibishobora guhinduka rero kubera umuntu umwe bagomba gukumira kuko ibyo nabo nyine nibyo bafise rumwe mu regime none abatwara uyu munsi none bari mu ntambara byakozwe mu ntambara none yubatswa uruhande rumwe cyangwa umuntu umwe mu gihe iyo ntambara irimo abantu benshi n'imigwi itandukanye
kubganyo ubwo rubanza ruje muri iki gihe rufise intumbero ya politique
ni intumbero ya politique kuko nikimenya niyo nuko ibyo bintu biri mu buco abari ko barabikora n'abantu bari ko barakoreshwa bahawe amafaranga
mu bantu bari ko bakwikana ubwo rubanza harimo abantu bari mu bihugu bya kure muri ko muvuga ko nabo bantu bahawe amafaranga
none cyo dashoboka ni iki
agatonjwa sa umukuru urundi ruhande rw'umugambwe FNL murakoze cyane gose ku kanya mwatewe kugira ngo tuganire
Muri Kenya umushikiranganje jejwe umutekano mu gihugu yahagaritswe umuyobozi w'igipolisi nawe atanga imihoho nyuma y'igitero cha El Shabab cyahitanye abantu 36 abakunzi bacu kuri Facebook nivyo bavuze uno munsi nivyo bavuze ko uno munsi mugenzi wacu Edigwema haradusomera bumwe mu butumwa barungitse
Ubutumwa bw'abatwandikiye reka tubuhere kubwa uzabakiriho Teugene wagize ati mana Afrika kuki tudahuza ni kuki tumarana ati satani uruwe igihe gito haleluya imana ibakire Joseph Habimana we yagize ati harya abashababu babona kwica bibamarira iki ko ahubwo barusha ko gutuma tubanga nkuko twanga shitani Rumanzi Andrew we yagize ati ariko izo ngabo za shitani East African Community irazivuga hiki yatabaye abanyakenya ko bashize mu gihe cy'ibyumweru bibiri abantu barenga 50 birababaje rwose Nsengiyumva Albert we yagize ati birababaje kubona igihugu nka kiriya gifite ubukungu bukomeye kidashobora kwicungira umutekano bakuye gukora urugendo shuri iwacu Rwanda bakareba uko inzego z'umutekano zubatse nuko zikora ubutumwa bw'abatwandikiye reka tubusoreze ku bwa Kibasumba Blaise wagize ati rwose agomba kwegura none ko inshingano yahawe zo kurinda abantu zimunaniye Izo ntagondwa nizo zikwiriye gushirwa imbere mu kurwanwa muri zangabo numva ngo bashizeho za East African Standby Force none ubwo izo ngabo zitegereje kuzarwana ryari abantu barimo gushira cyangwa al-Shabaab ntiri mu mitwe igomba kurwanwa ngibyo rero bimwe mu bitekerezo by'abakunzi bacu batugejejeho uyu munsi
Shuti zacu tugeze hafi ku musozo w'ibiganiro by'uyu mugoroba aho ngari wanyu maze rero muri make cyane tubibutsa makuru twababwiye
Ego Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yashikirije ugiye gusubirira umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu n'uyobora igipolisi nyuma y'amasaha make habaye igitero cyahitanye abantu 36 hari hamaze igihe havugwa kwabo bategetsi bompi bananiwe igikorwa cyo guhagarika ibitero bigwa na El Shabab
Leta ya Cameroon irimo irinjiza mu gisirikare n'igipolisi abantu b'inyongera bagera ku 2020 bo kurwanya Boko Haram no kugarura umutekano mu majyaruguru y'igihugu.
Abategetsi ba Libya batangaza ko abasirikare bashigikiye leta yemegwa n'amahanga bagize ibitero byo mu kirere mu burengero bw'igihugu byahitanye abantu 7 hagakomereka abandi 25.
Leta ya Libani yataye muri yombi umwe mu bagore n'umwana b'umutware mbabarire wa Etat Islamique Abu Bakr al-Baghdadi bamaze iminsi 10 bafungiye muri gereza I Beirut.
Njiti mwese mukundira dijwi rya Amerika rero ibiganiro twabateguriye kuri no mugoroba bigarukiye ngaha. Tuboneye akandikanya ko gushimira abadufashije mu buhinga bw'ivyuma n'abadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije kuri no mugoroba mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamirindi turabashimiye cyane rero na hejo mu gitondo nk'uko bisanzwe guhera saa 11 n'igice mugira umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.